Kuri kira sinabyicuza Gutemberana nawe sinobireka Jeyanguze nabikwiye amfashe ukuboko kwiwe None ndubiwe Agafara fara fara yi Nabwo nkeviza makenga Inyobaza n'ubuhiri bwiwe Nibyo gusa bimumuriza
Umwami wacu ari kuvola Emuri kuburyohe ntibuhera Relax, karisi ni control You will never put me down anymore Atambu senda tambu kahagaze nga hagara ramu Rizyo mbonye kuri wenda mihigana Numungere wanje nga binama yiwe Ama magara mizina nga mkulikira
Ari kuri control, control Ari kuri control, control
Gona too low Sanga panga litaya DJ pulo mo fire eh. Yes aku kontorora Singi fisu goba krasa izada we Akuma bi kontorora Ibi henga miagonda miagondorora eh. Yes abi kontorora eh. Nipeleke peleke Patuna potaka I'm dread Jesus Kukufuata Oh Jesus Oh Savior Akuma bi kontorora eh. Control, control, control Signifisu goba kuri destiny Control, control, control Dazinzo shika kuri destiny
Nikiti, giti, giti, tukawa mashami Iboga, boga, mumara, kwa hawa vyomi Nitiki, tiki, muris kwe, nitiki, tiki Tiki, 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 tiki Uu singi, gang, 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 gang Dangu, tazi, aja
Chaka, 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 chaka
Kukwa fisi, kingera, chamye, mujera Uburega, nicho, kinyo, vora Kiri, kufora Vola, vola, vola